indundi culture amakuru mu kirundi
mwiriwe mwese muteza amatwi ibiganiro vyacu kaze muri no makuru yo kuno mugoroba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira Musitaneri wa komine Bubanza intara ya Bujumbura yahagaritswe kuva kuri uyo wa gatano n'ingingo yafashwe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu uwo musitaneri akaba yagirizwa yaburagije urongoye koperative y'imbubutare muri iyo komine imyaka 30 iraheze abanyagihugu bo muri komine Makamba bataronkejwe imizibukiro yo mu matongo yabo bavuga ko yubatswemo itonorero gikawa rya Buyezi basaba ko botunganirizwa bagahabwa iyo mizibukiro nayo butare bwose buri mu bubiko bw'amashirahamwe atandukanye ariko butigeze bumenyeshwa inzego z'igihugu mu Burundi ubu bugiye gufatwa nk'ubwa magendo buheze bugurishwe icamunara na leta byatangajwe n'umushikiranganje mu vyajejwe harimo amasoko nanga nguvu kuri uyo wa gatano ariko ishirahamwe gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo nivuga ko rifise amakenga kuko ngene ubutare igihugu kimaze iminsi gishora bushobora kuzanira inyungu uburundi mu nkuru y'imico kama tubashikiriza buri wa gatanu uyu munsi tuyaga ku kibanza c'umukenyezi mu mico y'abarundi amakuru saya gusa tubafitiye n'ayandi n'amakuru mushikirizwa na Kristalize Harerimana fatikanije mu buhinga bw'ivyuma na Matthew abona Yesu twese tubaha ikaze
Radio Indundi Culture
ndasuye kuba mwiriwe ubonaho inkuru imwimwe ukwayo musitaneri wa komine Bubanza intara ya Bujumbura Jeremy Simbagoye yahagaritswe mu mabanga kuva kuri uyu wa gatano n'ingengo yafashwe n'umushikiranganje mu vyajejwe harimo intwaro yo hagati mu gihugu muri iyo ngengo umushikiranganje avuga ko musitaneri yarenze ingengo ya 46 agace ka gatandatu kitegeko riringaniza intunganyo y'amakomine inkuru ziva ku begereye musitaneri Jeremy Simbagoye zimenyesha ko yoba yagirizwa ko yaburabuje urongoye koperative y'ugwaruka ifashwe mu mugongo n'ikigo paeje koperative y'imbubutare muri komine Bubanza iyo koperative ikaba yari yatanguye kwimba ubutare muri zone ntamba kuwa 27 gitugutu uwo mwaka akaba abaye musitaneri wa mbere ahagaritswe muri ayo mabanga yashikirijwe icese n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi hari kwigenekerezo rya 25 munyonyo umwaka w'ibihumbi 2025 ni mu gihe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu masengesho atunganywa n'umugambwe uri ku butegetsi buri wa kane urangiza ukwezi kuri uyu wa 30 Kigarama muri komine Nyanza intara ya Burunga yari yavuze ko mwene abo barongozi badakwiye kuba abarongozi ubutare bwose buri mu bubiko bw'amashirahamwe atandukanye ariko butigeze bumenyeshwa inzego z'igihugu mu Burundi ubu bugiye gufatwa nk'ubwa magendo maze bugurishwe icamunara na leta ibi byatangajwe n'umushikiranganje mu byajenje harimo amasoko ntanga nguvu kuri wa gatano amenyesha ko muri iyi minsi hibonekeza abakorera muri ico gisata bakora baciye kubiri n'itegeko rigenga gucukura ubutare amashirahamwe abiri yonyene muyahora acukura ubutare mu gihugu niyo bo leta y'u Burundi yemeza ko yemewe n'itegeko rigenga ico gisata kuri kino kiranganje Hassan Kibeya
kubera ko muri no minsi hibonekeza abakorera mu gisata cy'ubutare batisunga amategeko agenga icyo gisata ubushikiraganje buramenyesha abakorera bose mu gisata cy'ubutare hamwe n'abarundi bose yuko ibwirizwa rigenga ubutare n'amakariyeri bitegekanya ibijanye nuko impusha zitangwa uburenganzira n'ibisabwa mu gisata cy'ubutare hamwe n'ibihano bitegekanijwe kwaho nyanze amategeko ari muri no bwirizwa twagomba rero twibutse abarundi bose yuko dufatiye ku ngingo amajanabiri na 58 mu gitabo cy'amategeko agenga ubutare ikiringo cy'iminsi 90 y'akazi uhera itegeko rigiye ku mugaragaro carahawe amashirahamwe kandi amasezerano yabo yarahagaritswe kugira ngo habe ibiganiro bisunze ibiri mu itegeko rigenga ubutare ririko rikoreshwa ubu gushika uno munsi amashirahamwe abiri yonyene Sotrevo hamwe na Sonarec niyo ariko akora hisunzwe amategeko ubutare bwose buri mu bubiko bw'amashirahamwe atandukanye utigeze bumenyeshwa inzego zibijejwe buzofata nk'ubwo ari ubwa magendo uce bwegukira leta duhamagariye rero abene gihugu kwerekana aho hose hariko hacukugwa cyangwa hariko hakoregwa ibikorwa byo gucukura ubutare bidaciye mu mategeko ko bubimenyesha inzego zibijejwe abajeje intwaro hamwe n'igisata kijejo ubutare OBM basabwe gukurikirana ishwa mu ngiro rya rino bwirizwa
Yamara rero ishiramwe parseme gishinze guhamagara abarundi guhindura ingendo rivuga ko rifite amakenga kuko ingendo butare igihugu kimaze iminsi gishora bushobora kuzanira inyungu uburundi mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uyo wa gatano umukuru wa parseme Faustin Ndikumana yasiguye ko ikizova muri ubwo butare kitagaragara neza kuko atawuza uburemere n'akanovera buzaba bufise kuko bushogwa butarahingurwa iryo shiramwe ribona ko butare imbere yo gushogwa bwo hingurwa mu gihugu kuri kira Faustin Ndikumana arongwishira hamwe parce
ayo ma container menshi ari mu butare bwana teneri yake wo ushoye ubutare ngira nabari yabazugu nibazokubwira pourcentage ya pourcentage bijyanye ibijya nibitabwira harura bishora ubutare kuri kuzukura amabuye gutyo gatwaro ushira umuntu bagende kuraba azokubwira ati namusanze umeze ushaka ngo ko bizobigira bihinduke ibyo kugira uzobibone uzobona ati hashotsu amadovize yinji yangana gutya uyabonera mu BRB bakubire ke reserve doshanje yaduze igitoro kibone kuri kwa wumve ko ibanye nkuru y'igihugu iri kiragira ico bitaremi remisage de dovize ivyo bizokwereka twe turaba resulta bizoza amadore kugira kuri kuzubona BRB yongereje reserve iri kidanaza amadovize mu mabank hanyuma la pression de la demande ari kuri marché parallèle yimukire mu mabank ama impuru tasakugwe n'amabank hanyuma ibi bito byose byinjire hanyuma marché parallèle ice yiregirise d'abord na carte minier faut ku yatwariza do façon modèle ubute niba buzukura gusa ari carte mbera umujene wabonye ngo hajya ngo arafuye utari no harora desualité intuze agence internationale ikontrole by'ubutari kugira n'amahera avuye mu butaro tuti publish what you pay publia amahera warunse ayo bakurishe nayo winjije abo ariko barashobora kugwa butare ayo ma contrat basigiranye na leta bagurishe ubwo butare cyane ni iki transparency ayihe baragize ransoma da periodo vugira barabuza gutanga ro prise of france nkagira iki ijya biro office burundi de mine iri kivuga ku iki paraporo ya maitide yabana ni sori cyegeranije en tant que service technique du gouvernement ivuga gutari yabonye igiriki bushobora kuba bwa yerekane inye nikiraregira
muri cyo kiganiro nyene kijanye n'uburongozi mu gihugu Faustin Ndikumana abona ko indongozi nziza atari yavuye mu matora canke mu bundi buryo bwo gushikira uburongozi ahubwo aragatima ko gushaka guhindura ibintu kiyo ndongozi ayatanze akarero k'umukuru w'igihugu Jean Baptiste Bagaza yabaye umukuru w'igihugu biciye mu guhirika ubutegetsi ariko kitabujije ko ateza imbere igihugu n'ubunyene kurikira Faustin Ndikumana
kwati ibagadarateje imbere igihugu biragaragara ibyo nanje nari nciye ubwenge ku ntwaro yiwe n'ibintu niboneye urumva uburongozi bwiza suba ngo bwavuye muri kudushaka ngo bwatowe niko nuwo murongozi nyene yaje hajya no vuza mfete ba nawo kude tiba yabaye canke amatora yabaye canke kicabaye igihambaye n'ujya murongozi biyumvira gushira imbere abandi yega nufata ubutegetsi ari kude ntiyishira aho nawe nyine no mu matora nyimba muri uwo mugambi kana kabashize imbere bashira imbere ubishoboye igihugu ntawe kizoja umva rero suvuga ngo arinze kuva mu matora n'uwo murongozi nyene hariho d'abord ku office vision ushaka gushikana ku gihugu teribye byo kuririmba wewe nyene gutransforma societe leadership transformationnelle muri wewe ubugira kabiri ufise capacité technique na competence zo gutahura ibibazo ivyo navyo n'amashuri wize n'ubumenyi wagize na experience ofisi ubugira gatatu ni savoir menere zome kujera abantu kumenya uzokora nabandi nibandi bagufasha wewe uri umurongozi nshaka kuvuga ngo bantwarira nabi bagira indi wewe ngende ni wewe ntuzovuga ngo wafise ngo abantu bagufasha nabi oya ni wewe uzobibazwa ivyabaye nabi bavuga kuri naka ivyateye imbere baba ngo kuri bagaza mugabo niwe yakoreje abo yakoreje yarabakoresheje aho yavuga ati je narazi bebe de conseil technicien allemand abadagara bazana muri presidence kumufasha clarification kwera bona mu Burundi abarundi batabishoboye none we nyimbwa wiyantura bona umvuga ngo barashiriye gusa atacho ariko baragufasha uzoshika kuki we president nayishimwe baragutoye muteze imbere naho za numushinwa akitana ka planifya akora me tukogorura dushimira wewe biturangwa tuzaniye ngo mu Burundi cyangwa wiki mu burakimaza tacimaze
Radio Indundi Culture
Bamwe mu banyagihugu bo muri komine Makamba intara ya Burunga baridoga ko aheze hafi imyaka irenga 30 bataronkejwe imizibukiro yo mu matongo yabo yubatswemo itonorero gikawa rya Buyezi. Abo banyagihugu batangazwa nuko hariko hasanugwa iryo tonorero nabo bataratunganirizwa basaba ko botunganirizwa bakaronswa iyo mizibukiro. Trezor twagira imana arongoye iryo tonorero aremeza kwico kibazo akizi mbere yanagisanzeho ariko amenyesha ko ababijejwe babizi. Ayiburunga twakura mugenzi wacu Serge Sindayigaya.
Iyo myidogo y'abanyagihugu bavuga ko itonorero ry'ikawa rya Buyezi riri muri komine Makamba intara ya Burunga ryashizwe mu matongo yabo ifatiye kuba batararunswa umuzibukiro imyaka irenga 30 iraheze. Bemeza ko nari hatekanijwe gushirwa iryo tonorero hahinduwe ku mvo zitamenyekanye iraheza ishirwa mu matongo iwabo.
Niye zine yubatswe iwanje kandi kuva muri hote chaos barabitse bavuganya ngo barotanga ngo n'amahera y'umuzibukiro cyewe sinarose. Kandi nabivuze kenshi kuva muri odeka muri osi osi barabitse.
Iyo miryango ubu ngo iri mu ngorane zikomeye kuko n'abana babo baca barumutse kubera kubura aho baba kandi abategetsi batandukanye bari barabemereye kubakabira ayo matongo ngo banababazwa kandi no kuba ariko hasanurwa iryo tonorero rya Buyezi aho kubanza kubatunganiriza.
Ubu murabona bariko barasana rayo gusanura aho yo banje kurondera amahera y'iwacu none bahaye bakoresha ibyo gusanura kandi inzu zikomeye bari kubanza duha amahera y'iwacu aha bariko batanga amahera yo gusanura kuko leta si itongo bavuga ngo baronkabira hano ubu nkaho nakose hukurima handi sinaronse yukubaha urumva nguye mu ngorane abana bose baza barapuye ngaha baza bariyo mukeye kuko atabo barimo bamwe baniya bavuze ngo barugaruka bumvise ngo hari aho bashikira nta numwe ara.
Umuyobozi w'iryo tonoriro Trezor twagira imana nawe nyine aremeza ko icyo kibazo akizi yanagisanzeho kandi ko ababijejwe bakizi kuva kera narijyaheze imyaka irenga 30.
Icyo kibazo kirazwi ngo ntibaruse umuzibukiro bavuga ati ibyo byafiye ku ntwaro zari icyo gihe ntawe zantu byatsingamiye usumwe urabona ko hari abenegihugu benshi urabona ko amatongo ahagutse ushikari ya ruguru hose kandi zitwarana n'icyane.
Mwamenya ko ikibazo cyabo banyagihugu kimaze imyaka 39 yose kuko iryo tonero rya Buyezi ryubatswe mu mwaka w'1986. Iburunga Serge Sindayigaya Radio Inundi Culture.
Umuyobozi w'ubuhinga mu biro bikuru bitunganya rusansuma ahamagarira abanyagihugu kwitabira ibikorwa byo gusarura ibijanye n'uburimyi n'ubworozi biriko birabandanya. Mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha makuru ku mugwa mukuru wa politike Gitega kuri uyu wa gatanu inyuma y'uruganda abahinga bari basanzwe barimo abo mu bushikiranganje bwegwa n'ivya rusansuma hamwe n'abashigikira leta yamenyesheje ko ibitabo 18 bitegekanijwe ku vyegeranyo vy'ivyasaruwe muri rusansuma iherutse gukogwa. Userukira igisata UNFP ya mu Burundi Ridikaherereje yavuze ko bizotuma n'amakungu azoza kuvoma mu gihugu ubuhinga bujanye no gutunganya rusansuma amenyesha kwico gisata kizobandanya gufata mu mugongo u Burundi mu bikorwa bisigaye kurangurwa. N'inkuru ya mugenzi wacu Anicet Ntanguvu.
Ibikorwa bijanye na rusansuma nkuru y'abanyagihugu uburaro uburimyi n'ubworozi biracabandanya harimo gutunganya ibyegeranyo byasaruwe hamwe n'ibyekeye gutororokanya ibiraba uburimyi n'ubworozi. Maniragiza Pierre Clave umuyobozi ajeje ubuhinga mu biro bikuru bitunganya rusansuma yabishikirije mu kiganiro yagiriranye n'abamenyeshamakuru inyuma y'uruganda rw'iminsi 5 rwabereye ku mugwa mukuru wa politiki rwahuje abahinga mu gutunganya ibyo byegeranyo abatanga uburyo bwo gufasha muri rusansuma n'abaserukira ubushikiranganji bwegwa n'ibikorwa bya rusansuma. Aheza avuga ko yizeye ko n'ibikorwa bisigaye bizobandanya neza. Yamenyesheje ko hatekanijwe gutyo ibyegeranyo by'ibyatohojwe muri rusansuma bingana 18 bijanye n'ibigize ubuzima bw'igihugu. Judicael Yerije aserukira igisata cishiramwe mpuza makungu kijejwe bijanye n'igurirana ry'abantu Finiwap mu Burundi yasabye ko ibyo byegeranyo by'ibyasaruwe muri rusansuma byoheza bigashikanwa mu ntara n'amakomine biciye mu buhinga bw'inguruka na bumenyi yemeza ko ico gisata Finiwap kizobandanya gufasha u Burundi muri ivyo bikorwa bya rusansuma bibandanya kurangurwa gutyo mu kubika neza kandi mu buhinga bwa none bizotuma n'amakungu ashobora kuza kuvoma ubuhinga muri rusansuma mu gihugu cy'u Burundi. Manirakiza Pierre Clave agatera kamo kandi abanyagihugu kubandanya bitaba abantu bariko barasarura ibijanye n'uburimyi n'ubworozi mu bwitonzi. Arise nanga vigitega Radio Indundi Kituro.
Umukuru w'igihugu aranegura kw'ikirere abarovyi bagarukiramwo mu kiyaga Tanganyika kidatuma haboneka umwimbu w'amafi woshikira abaguzi bose, abo barovyi nabo bagashikira iterambere. Mu ijambo yashikirije abanyagihugu kuri uyu wa kane ariko ashikiriza musitanteri wa komine Nyanza mu ntara ya Burunga, Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko hari amafi asangukira mu kiyaga kuko abarovyi badafise ubushobozi bwo gushikira uburere arimwo. Aca abahamagarira kwijukira ingendo yo kuziganya kugira bashobore kwigurira amato ajanye n'igihe ca none. Kurikira umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye.
Muze mugira inama kabisa abarovyi mwese, mugira inama bamwe bantu b'abanyamahanga ngo ifi iravuka igakura igasaza igapfa itariwe muragenda mukira baratujya ko hejuru jinama murobe hari yakometera 500 mugabe umusakuzo kuba mu bworo bwanyu wejeje kuroba ucuye arya yose wisubire mu bworo bwawe ngweje zosubira kuroba ngo bijya byimeza ngweje na rose reka nda yarya yose zosubira kuroba urya n'umutahu rose muce mugira inama mukavuga muti aha twese abarovyi ko gira ugwacho rumwe tukamera nka bayorogo tukaza kuroba hari ya hasi cooperative buguti uwe warovye zane bihumbi 10 ngaha kumunsi kumunsi tushire umwe wese bihumbi 10 nyuma y'umwaka tuzadufisa amahera yo gukora ugwato runini amugabo cyavuga ngo no ngo ngwifa ko tuyaronkera rimwe. Oya soko bigenda muravuga muti uvuye kuroba ibihumbi 10 kumunsi mwabura ibihumbi 100 ejo ihindi ibihumbi 100 ku kwezi bingana iki teraje amezi 12 umwaka wa mbere naye amubaza uja kuramuti ugwato gwiza go kuroba rugugwa ngahe mwacha mubaza muti aya mahera turayaronda gushika tuyarose mugaza murateranya muteranya 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 gushika mushikira aya mahera muzoca munguka inshuro igihumbi barundi nuyibereye hariya hahandi kure hariya mucankuzo akaboga kazoca kamushikira kuko yitaganyika ni gwacu twese n'abarundi bose.
Radio Indundi Culture Inkuru y'imico kama.
Nkuko muvyumvise mu nkuru y'imico kama tubashikiriza imisi yose ya gatanu, uwo munsi tuyaga ku kibanza c'umukenyezi mu mico y'abarundi. Umuhinga mu vy'indimi n'inyifato Deni Bukuru anegura ko imvugo zimwe zimwe zikoreshwa mu guha ico kibanza umukenyezi mu kibano haraho zituma hagateka ko umukenyezi gahonyangwa. Uwo muhinga yihaniza imyibutsa itinyiza abakenyezi yishimikije ukubaho kw'abarundi baho hambere. Inkuru y'imico kama y'uno munsi twayiteguriwe na Lisenda Yizeye.
Nkuko bishikirizwa n'umuhinga mu vy'indimi akaba yanonosoye n'ivy'imibano Deni Bukuru mu mvugo y'abarundi yerekana umukenyezi nk'umuntu agaragaramwo ibintu bibi ivyerekanwa n'imyibutsa imwimwe. Ahatanga karorero mu bijanye n'ikibano aho umugore afatwa nk'uko atacashoboye.
Mu mico y'abarundi amajambo avugwa n'ivyo yerekana umugore ntagira ijambo nta banga ry'umugore, urumva ko umugore atavyo kumwizera. Nayo iyo umuntu avise imico myiza acageranywa na se, uri ntore nka so. Amakosa yose nayo yitirirwa umukenyezi, uri gito nka nyoko. Kuko ibintu vyiza vyahariwe abagabo, nayo amakosa arayabakenyezi.
Ivyo kandi biragaragarira mu ntahe y'ubushinga ntahe mu bijanye n'impanuro ashobora gutanga.
Mu myibutsa turabona ko abagabo bafatwa nk'abantu bama batunganye, ari bo bashobora gutunganiriza abantu. Ahari abagabo ntiyagwa ibara, ariko ku bakenyezi baca bavuga ko ukurikiye impanuro z'abakenyezi bishobora kugutera ingorane. Wishinga ingingo y'umugore ukabuheshwa umweko wiwe.
Ahandi imyibutsa yemeza ko umugore ari we wenyine ari nkwezi ya marere ni mu muryango nkuko Denis Bukuru abisigura.
Pour le chef au sein du foyer, on considère que c'est l'homme qui a des problèmes.
Igihe agize ibigenda nayo mu muryango bafata ko umugabo yagize ingorane kubera umugore. Ariko ntibigera bavuga ko umugabo yotera ingorane umugore wiwe. Baca bavuga bati utazi izina renze azira inaravyaye. Nkuko yagize ingorane kubera yubatse canke yavyaye. Urumva umugore umengo ni isoko y'ibibi. Nayo umugabo umengo arahugira atora umuti ku bibazo gusa. Nta kibazo yotera. Urugo rutagira umugabo nta kitarukengera.
Alors cette famille là sera méprisée.
Uwo muhinga yerekana ko iyo myibutsa icinyiza abakenyezi rero hariho habayisunga gushikaho n'ingo zisambuka.
Mu byukuri nk'abantu bisunga iyo myibutsa mu gufata nabo bakenyezi. Kubakoresha gushikaho imiryango isambuka bakavana gushika naho hari nabiyahura.
None ko mu mvugo umukenyezi asa n'udafise ikibanza ciza byo bariko biri mu ngiro ni mu nkuru yacu yo hanyuma.
Alice ndaize urakoze kuri iyo nkuru y'imico kama wari waduteguriye ni ku isa 12 n'iminota 37 nano tugarukije ano makuru kuri uno mugoroba ndabashimire mwese mwari muduteza amatwi bakoze bagenzanje bamfashije kuyegeranya yakoze kandi Matiyo abona Yesu yakatuma amajo bashikira aya makuru mwari ko mwashikirizwa na Kristo Arizarerimana ndabifurije ibihe byiza mwese murakoze.